Narayana Vasudeva Ghanashyama Mohan Mukunda Murari Hey Nath Narayana